Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Tugiye kubashikiriza cha kiganiro mukunda cyane muri Sanga, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turi kumwe kuva saa 10 gushika saa 11 mu masaha y'i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Uno munsi turaganira mu kiganiro muri Sanga, turaganira n'ugwaruka rw'abarundi cyangwa abanyarwanda hano ruri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wiswe Yali watangujwe na President Barack Obama mu gufasha ugwaruka rw'abanyafrika kwisununura, mugambi wo kubafasha kwiteza imbere. Uwo mugwi watowe kuza mu nyigisho z'uyu mwaka w'2017 harimwo abarundi n'abanyarwanda. Turizeye rero kubaronka bose uno munsi muri studio hano i Washington DC, aho tugiye kuganira ku bijyanye n'uwo mugambi n'ingene bufasha urundi gwaruka kumenya no kugira ngo nabo nyine biyandikishe baronka amahirwe yo kuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiteza imbere. Mugume ku maradiyo yanyu rero, twongere tubararike, muhamagare muterere ibibazo n'ivyiyumviro. Nimero yacu ni 1-202-441-3-1. Twongere dusubiremo nimero ni 1-202-441-3-1. Kaze mwese.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye, isubizo cyacu.
Bangu. ikaze isamirana ikize gusa ibyo byariranze nibiri imbere nanyeka itereko imbarushiriza radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu
Radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Tangishaka tukaba turi kumwe kandi n'umutumire hano muri studio i Washington DC turamubwira mu kanya ariko no musi turi kumwe na Gasap tugiye kuganira ku mugambi yali mu kiganiro muri isanga umugambi yali ni umugambi watangujwe na President Barack Obama haciye imyaka ine mu mugambi ukaba ari umugambi wo gufasha urwaruka rwo muri Afrika kwiteza imbere kwisununura mu kubafasha kongereza ubumenyi cyangwa ubuhinga mu byo basanzwe bakora turabaha ikazi rero mwese muko muradutega amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika n'abari kuri Facebook Live bariko baraturaba turabaramukije mwese muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nimero yacu tuyibibutse ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3 ndasubiramwo nimero yacu ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3 tugaruke rero hano muri studio Gasap tubwira akazina kawe amazina yawe yose icyo ukora n'ingendo washitse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe ngaha muri studio
ya urakoze cyane nitwa Gateka Perisax ariko abantu benshi banzi ku izina rya Gasap Gasap ni ga ya mbere ni Gateka sa ni sax pe ni peri naye nagombye kugira ngo amazina yanjye ndayafunyafunye kugira ngo yorohere kuvuga abantu hanyuma ndi muno mugambi wa yali Changi Young African Leaders Initiative ukaba ari umugambi watangujwe nko wabivuze na nyine cyubahiro Barack Obama reka ndanamushimire hanyuma kuba nashitse hano rero jewe gitega nsanzwe ntwari radio yitwa Humuriza FM abari mu ntara zo hagati mu gihugu barayizi ni radio imaze imyaka itatu iri kirasamira na kandi radio no vuga yuko ishikira cyane umunyagihugu kuko niyo target chat niyo nico ciyumviro cyacu nico cifuzo cyacu nico rero cyo banaragize radio hagi gitega ikaba yumvirizwa n'abantu batandukanye cyatumye shika muno mugambi wa yali uno munsi nkaba ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ni nayo mpamvu watowe mu gwaruka ruza guserukira abandi kubera wari ufise ico gikorwa ca ciyo radio abatogwa tugire muri makenge ne bigenda kugira ngo mwiyandikishe muje muri ayo mahiganwa canke kuronka ayo mahigwe kuja muri yo programme yitwa yali benshi bashobora kumva ariko badategera neza ingene ikora
ubundi no programme uno mugambi wa yali no mugambi mu bisanzwe uraba ugwaruka nkuko wavyumvise duri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 35 hanyuma ukaba rugwaruka rufise ivyumviro binini bishobora gufasha abantu benshi si cyumviro cyawe wisangije uvuga ati ndafise umugambi wo kubaka inzu inzu ni yawe nta kintu izofasha kinini ya abo mubana abo muri kumwe abanyagihugu mwigiranye mugabo iyo ufise umugambi wumvikana ushobora ushobora kwerekana abantu bakabona yuko ari umugambi ushaka kugira icumariye abandi bantu benshi bari hafi yawe urashaka kwinjira muno mugambi wa yari hama ukuntu bigenda nibyo urashobora no kuba udafise ikintu umaze kurangura mu gukaba ufise icyumviro ukaba umaze gutera intambwe ukaba umaze gutambuka ubwa mbere kuko uno mugambi urafasha abantu kubazamurira aho bageze no kuvuga ntiwoba ufise icyumviro ngo urafise icyumviro mu mutwe urafise umugambi wo kuzokora ubworozi kanaka ugacuvuga ngo ndagomba kujya muno mugambi wa yari aho bugomba kubanza gutera intambwe ubwa mbere nico namambwira urundi gwaruka iyo umuntu agomba gusaba lift abantu barayiza hajya iwacu burundi kugonda barakunda gusaba abantu babunguruza hari hi intambwe nyinshi zikenegwa kugira ngo usabe lift ntupfa kuyironka na hariya gusa
nivyo
ntupfa kuyironka nasanze ari intambwe nyinshi kugira ngo usabe lift icambere uravyuka. Mhm. Usaba ari tujanye mu gitanda. Uratera ntambwe ukavyuka. Nimba ari mu gatondo ukiyoga ugasa neza. Hanyuma nturaheza ugacuva muhira. Ukaja kwibarabara. Ariko abari kwibarabara bose ntiba bakeneye lift. Aho nuburaheza gushira ama procedure yose intambwe zikeneye kugira ngo sabe lift. Ha mu gacugondura utoki. Umaze kugondura utoki umuntu ariko ararengana arashobora kuba atujya umuntu akeneye lift akamuhitana. Muga nta muntu azaraja mu mihana abada ngo nta muntu akeneye lift, nta muntu akeneye lift. Numva ngo ugwaruka rubanza gutera intambwe ubwa mbere. Rukerekana ati jewe nari nshoboye ibi. Mugabo ndakwamye ni munzamurire ngaha. Hama bakashaka kuzamurira ngaho nuko rero abarundi benshi, abanyarwanda benshi, abanyafrika benshi no mu gigambura abanyafrika bose ugora hago muri Afrika. Barafise imigambi myinshi cyane. Barafise n'intambwe bamaze gutera. Mugabo haraga ahantu bagira bagakwama bikanka. Abo rero nibo bashobora kujya mwana mahigo yayari kugira ngo bazamugo bazamuri gubwenge. Hame nyuma yo kuzamuri gubwenge tumaze gusubira muhira. Hariho imigambi myinshi itegugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ifashe mwiyo migambi turiko turarangura muri Afrika. Kuko uno mugambi wa Obama no kuvuga ko uno mugambi wa yari no kuvuga ko no gutegura imboneza zishobora gutuma Afrika iba ikindi kintu ibigihanganye izamuka gusumba ukwiri uno munsi. Abonabo ni twebwe Burundi bwo uno munsi n'ubwije cyane Afrika y'uno munsi Afrika yejo
ni ziza cyane. None imboneza zo mu Burundi batoye zingahe mwaje muri bangahe mu mugwi wo mu 2017?
Mu Burundi uno munsi mu 2017 twaje turi abantu 12. Nibaza yuko mu mwaka uheze bashobora kuba bari hasi gato ariko no munsi byariyongereye kandi nshimira kumbure n'aba bari mu gwego ko batora kuko baratwongereje igitigiri ndanasaba yuko ngira ngo mu 2018 naho bo twongera cyane. Imboneza twaje turi 12 ariko ntibisiguye ko mu Burundi bwose ariko bwe twenyine turi imboneza. Mugabo ivyiyumviro vyacu vyarakiriwe cyane gusumba hama biduha amahirwe yo kugera ngaha muri Leta Zunze za Amerika.
Hama rero nyene yari urumva ko babacimye imigambi yanyu barabatora. Umugambi mumaze gushira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyigisho mu ziro nka gute kirungo kingana gute muri make?
Zino nyigisho mu bisanzu zimara indwi zitandatu. Zimandwi zitandatu hanyuma tukaca tuja ku makaminuza atandukanye. Ntujya mu kaminuza imwe ngo tuvuye mu gihugu kimwe. Kuko umwe wese ntiyakoze ibikani by'iyundi. Je nkajewe ndi mu bijanye no gutumatuma na kamakuru vya media, hari abandi bari mu bintu by'inyigisho. Ize ni ibintu bibiri bitandukanye. Ukurikirana iby'inyigisho n'uja gutumatuma na kamakuru n'uja mu by'uburimyi ntiboja kwiga bimwe. Mugabo ngaha muri Amerika hariho amakaminuza menshi ashimikiye kunyigisho zitandukanye zije turimo. Nka jewe narindi muri Leta ya Texas kuri University yitwa UT cyangwa University of Texas at Austin. Aho narindi mu ishuri ryitwa MC Campus School of Business. Aho twiga ibijyanye no kwiteza imbere, gukora ibikorwa, kugira icyo bita business. Bigenda gute, bigufasha iki kugwiza ubutunzi? Nagumye ndabivuga ku munsi wejo icyo bita ngo how do you make money? Ukora amafaranga gute? Winjiza amafaranga gute? Rero nuko hari abandi bari muri za leta zitandukanye za Minnesota, abari muri za Boston, abari Washington DC, hari abari hatandukanye twitwa makaminuza atandukanye.
Nziza cyane, urumva ko icyo kiri ngo indwi zitandatu ari indwi nyinshi cyane kugira ngo umuntu aronke ubumenyi budasanzwe. None mwararangije muzosubira mu gihugu gyari kugira mutangure mushishikarize ku icyo gikorwa mwari musanzwe muri.
Uko zino nyinshi zitunganijwe zirimo ibice bibiri. Hanyuma hariho ikintu bita PDE cyangwa Professional Development Internship. Rero inyigisho za mbere zitwa Mandela Washington Fellow. Zarangiye ziraza kurangira uno munsi. Hano turi muri Amerika ngira ngo mu Burundi nyangaza ko ari amasasi ntavyonzi. Hanyuma zimaze kurangira 11 muri twebwe ejo barafata indege baze mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo genda guma hano kuko nanje nagize amahigwe yo kugira iyo icyo kintu bita PDE. Abantu benshi batogwa nuko ngo turugwaruka igihumbi muri Afrika. Mugamugwaruka igihumbi baratoramwo ugwaruka ijana ruja gukora iyo PD cyangwa iyo stage ivyo bikogwa kuma societe atandukanye akomakomeye ngaha muri America nkaje nzokorera aho bita Philadelphia Pennsylvania muri societe igira kabiri muri communication ku isi yitwa Comcast urumva ni
gasape uraseruka igihugu mu buryo buhambaye cyane amahiga akomeye cyane urabizi kino ni kiganiro gihijambo banywanye bira dijwi rya America baraza barifuza kukubaza ibazo bitandukanye ngene wiyandikishije ibyasabwa ibyo ari bikenewe nyine kugira ngo nabandi bariko barakumva bashobora kumva yuko kumbure bashaka kuronka aya mahirwe
banitegure kuko mu minsi harageze ibyo 2018 mu kanya birugurugwa hama abandi nabo barondera amahirwe
yego cyane reka rero tuje ku murongo wa telefone nsabe bari mu buhinga bw'ivyuma badufashe bugurure ama telefone duhere kuri Elia. Elia mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Amahoro.
Yego namahoro.
Duhamagaye uri hega Elia.
Nende Bujumbura mu Burundi muri commune
Muha. Akabazo cyangwa icyumviro ufitiye gasape no munsi twari twifuje kuvugisha ugaruka rw'abarundi n'abanyarwanda ariko ugaruka rw'abanyarwanda ntibyadukundiye bari bafite ama programme menshi muri uwo mugambi nyene wa yali twagize amahirwe turonse umusore w'umurundi gasape sinzi kumuzi ikibazo cyangwa icyumviro
gasape mire
amahoro cyane ndakora mukije
urakomenga onye mu mujyi wa America
hano meza z'umwe za America n'amahoro hari nakabeho ejo nakavura karaguye yabaye ijambere mu nakavura hano muri America
nagiye kuduserukira kuva rya
turamaze indwi zitandatu no kuvuga ukwezi n'inusu hano muri America
ngo bufise Elia kibazo cyangwa icyumviro kuri uyu mugambi wa yali gasape ya jemu
Eko hariho hari eko de kancengera kombata kabato nari hiri konta muramutsa murakoze
Ego
hama harahete imisi dufite mu president mushasha nyamicubahiro Donald Trump hama akaba atashye nyashatse kugushikiriza kubijyanye n'imigambi yahora irangurwa ngahanye
Hello Eli. Turi kumwe ga Eli. Telefone Elia iramugoye. Kumbure yashatse ko azikibazo cerekeye imigambi ya President Trump.
Iyo nayo nacha kuyishura ko kuko.
Ni ariko kumbure turaza kugerageza kumugarura ku murongo abaze ikibazo cyangwa icyumviro cyashikije icyumviro ciwe. Turaza no kuraba no ku rubuga rwa Facebook rwacu hariho abatwandikira babaza bakongera bagashikiza n'ivyumviro tubibutse abashaka kuja kuri internet adresse yacu ni VOA radio yacu aho mushaka gushikiriza ibazo n'ivyumviro mukabishikiriza gasape kuri programme ya Yali enone gasape tubaye turagerageza kugarura abatume abanywanyi bacu ku murongo ikintu washimye cyane ushitse hano muri America cyari nk'igiki cyangwa ikintu cyagutangaje utari witeze muri make
nta kintu cyantangaje ntari niteze hano muri America kuko muri America nivyo ni ryambere naye ndahashitse ariko naye ndabitwara igihugu cy'igihangange ku isi hanyuma kaba ni igihugu kigomba kuguma uko cyitwa igihangange kibigumana ntagira ikindi gihugu ku isi cyo cyambura icyo kintu gikomeye rero bisabaga gukora n'abakozi abanyamerika n'abakozi cyane ndiko ndaraba nk'ukuntu twebwe twiga hariya kuri kaminuza muri Texas zari ibintu bikomeye cyane twariga hafi amasaha 9 ku munsi inyuma ya amashure yo kwiga ntiwacugenda kuryama muhira washugenda gutemera mu masita atandukanye washugenda mu bikorwa bitandukanye kuraba abandi bantu nyene bateye imbere kuraba ibindi bigo bitandukanye byo muri America ndakumenyesha ko aho nayindi muri Austin cyangwa ku mugwa mukuru wa Texas n'ahantu hakomeye cyane n'ahantu hari abakozi bakomeye kandi bakora cyane kuburyo banatubwiye yuko amafaranga bakoresha muri Austin mu mujyi gusa wa Austin na kaji gatonya kari muri Texas angana n'amafaranga n'igicyakane cy'amafaranga Afrika yose ikoresha urumva n'ahantu hari abakozi cyane icyo kintu ngo how do you make money cyangwa ni gute winjiza amafaranga ibyo batangwa kubyumva bwa mbere rero nta cyantangaje kihari hano muri America usibye hari ubuhinga bukomeye abantu baho nivye namye nganira no mugenzi umwe wanje twari turi kumwe muri Guinea Conakry ndamubanti yo bijya hose abanyamerika ngira ngo ukuntu bakora amafaranga cyangwa ukuntu binjiza amafaranga baba bijyamiye kuko nkubu nk'akarorero ahantu narimba hari ama mashini yo kumesa n'ivyirumva ubuzima baragomba kubworosha kabisa abanyamerika baragorosha ubuzima mugabo kubworosha birabatwara igihe n'uburyo kugira ngo ivyo babishikeko umunyamerika akigenda kenstara ama mashini yiwe ngaho yo kumesa n'ama mashini yo kumisha impunzu ahije kuyashira ngaho agace yigira kwijyamira cyangwa agenda gukora ibindi bikorwa wowe ukazana ikarata yawe ya banki ugashiramo imashini kaka ukamisura uhejeje ugashira mu mashini ikarata igakora kamafaranga ikumisha wa muntu yabikoze aguma yinjiza amafaranga nta kintu nakinye ariko yarinjiza amafaranga gusa sinzi ngira ngo yijyamye sinzi ngira ngo ari mu zindi business ukagenda kwibara baro gasanga hari frigo ngaho irimwa utuji nta muntu umwe ariko arakuraba ufata ikarata yawe ushiramo ikura ko amafaranga hamika guhereza ikinyobwa no kuvuga ngo technology bayikoresha ariko kandi yaciye ambwira uwo munyagine ko nakati naho ubona bimeze uku byabafasha umwanya munini kugira ngo babishikeko ndabe nyine dufata ama taxi ngaha muri Amerika ikintu cyitwa Uber ni ikintu cyanangaje cyane ngaha muri Amerika aho ni nkoresha application yanje nkavuga nkavuga iyo ngiye kuja ku telefone nkerekana iyo ngiye kuja nkerekana hondi hama ngafenda nkavuga ibanza nkeneye ikanyereka amafaranga baza kuntwara hama taxi kansanga ngaho ku mwanya wategekanijwe
bavuze iminota 5 ni iminota
5 ikabishikiri hama nta kituvugana n'umushoferi je nicara mu modoka hama acamenye yanjana wenyene ashikanya amashikanye nta amafaranga nsaba amafaranga birame Nibintu bikomeye cyane.
Uratubwira ibindi byinshi wabonye kumbure jewe ndamaze igihe ngaha muri Amerika ibintu byinshi usanga umenga bisigaye bisanzwe ariko urabwira abari Bujumbura abari Rwanda ibindi wabonye bisa n'ibihambaye cyane bitandukanye n'ibiri muri Afrika. Tubandanye ku murongo wa telefone rero twakire abandi ndabwiye ko dufite witwa Niyonsaba. Niyonsaba uratwumva?
Yego ndakumva rite nawe.
Mahoro neza.
Murakomeye.
Yego. Uduhamagara ihe gato. Uduhamagara ihe.
Ubundi mu Rutana. Ego nashaka kwati yo programa ari Obama. Mbegi shinikiye kote. Ni ngi ngo nyamukuru ayafatiye ya kugira ngo Afrika yo isinunura amena n'abajene baye. Ndavuga ugwaruka. Uno munsi muri politike muri Afrika bavuze ugwaruka. Bavuga ugwaruka rw'imigambwe usanga umugabo afite imyaka 40-50 akitwa umuka akitwa ugwaruka. Ariko ndabaza nimba ugwaruka bwo muri Amerika adizika ashobora kuba afite celebrity kanaka wowe umugambi koko Obama afise kugira ngo abanyafrika nabo ugwaruka rwa Afrika iyo nya celebrity ku myaka nk'iyi ikibazo kugira kabiri nagomba maze nimba mumaze kuronka izo nyigisho ubwo gwaruka bamaze gushika aho inama izobera yo muri Amerika bazogira gute kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi gose mu mihingo yose ushore kumenya programa bavanye hi ningene ya Dr. Projeto Baz bazoba bavanye muri iyo nama ya yari aho muri Amerika
programe zabo cyangwa programe za yari
nicyo bazokorera donc u Burundi na Afrika yose wabiyumvira kandi nimba ugwaruka rwo muri Afrika uzogira amahirwe maremare nk'uko tubona ugwa Amerika rufise bado byanjye nize murakoze
cyane Niyonsaba kaduha kanya gasate
Niyonsaba murakoze cyane nibaza ko kuba uri celebre cyangwa kuba ufise ikintu wakoze kiboneka ubuga ntibiraba imyaka cyane ubuga bakunda kuvuga ngo kuri ntikuvuga ukuze kuvuga ukuzi ukuzi na warashobora kuba ari umwana cyangwa ashobora no kuba ari umuntu akuze hajya muri Afrika hajya mu Burundi hajya mu Rwanda hari benshi bafite ibintu bashitse ko bataranakwiza n'imyaka 18 nkuko no ngaha muri Amerika bihari mugabo rero nico gituma uno mugambi rero uno mugambi wahavuye uba umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa Department d'Etat américain naho watangujwe na Barack Obama uno mugambi ubundi Obama akiwutanguza yaravye ati kuzana abanyafrika baje kuba ngaha muri Amerika birakunda mugabo tuzoba ati ko turafasha Afrika iki ni abanyafrika baza kuba ngaha tukabaha akazi bakagira ubuzima bwiza Afrika tuzoba tuyifashije iki ahubwo reka turabe ugwaruka ruri muri Afrika turuhamagara ruze hano nimba ari iminsi 2 nimba ari iminsi 3 nimba ari iminsi 4 turufashe bashize nk'amafaranga menshi mu mugambi arenga hasi 12,000 by'amadorari y'abanyamerika ku muntu umwe hanyuma tubigishe batembere barabe ingena abandi bakoze biratwugurura umutwe tuba open minded tukaraba tukabona tuti okay aba batanguye uko
ubundi hari miji myinshi hari bisagara byinshi ngaha mu myaka ibiri imbere byari biri hasi cyane ariko uno munsi bikaba bigeze ku rundi rwego rukomakomeye cyane ejo barakubwiye amareta atandukanye ariko hari njamo za Google za Apple n'izindi zitandukanye z'imigara zija handi hantu hari hakenye cyane no kuvuga ngo byose bisaba kuguruka bisaba kuva ahantu uri ukaja handi akagunyura nikatagurutse nikamenye yobweze hama ni gute tugiye kuza kubishikiriza abandi bose baze baramenye iyo migambi kumenya imigambi ni ukugwaruka guguruka dushima imana dusigaye dufite internet mu Burundi kandi ni internet nziza abantu basigaye bafite ama smartphone mugabe kibaza ama smartphone adufasha ni WhatsApp ni Facebook ni chat kuyaga kuyaga si bibi abarundi bamye bayaga mugabo hari ibindi bintu smartphone igomba kugufasha atari kuyaga hari amahirwe menshi ari hajya ugomba kuraba mugabe ikibazo ugomba kumenya ndayarabira hehe ndayakurahe bica bigusaba ko wuguruka wowe nyene kuko uko turi mu Burundi turi 13 12 sinibaza ko ntitwavuye mu ntara zose imwe ko muntu intara z'uBurundi zirarenga 13 mugabo turi mu ntara zitandukanye je niyumvira ko ahomerereye nk'igitega cyanke ahasanzwe humvikana radio yanje ko inyigisho zitandukanye ukuntu bashobora kuvyinjiramwo bazobimenya ko je ndibuka yuko no mu misi ya mbere jewe nkija kugira application nkija kwaplyinga sinumva
kuri kwiyandikisha
nkija kwiyandikisha kwiyandikisha muno mugambi jewe nakoze ikiganiro cy'amasaha abiri ku radio ndanabwira n'abantu ni nimumpamagare abajene ugwaruka ni mumpamagare mumbaze ibibazo ndanatumira n'umuntu umwe yari yaje muri yari umwaka 2016 ndamutumira arasigura hamwe yabwa ni muhamagare mumubaze ibibazo hama mugende mwawe mahi ikibazo gwaruka tugira usanga ari byinshi ugacumene ku mutwe ukibitangura ati biramenye umutwe nta bintu bikomeye birakumena umutwe kino ni igihugu cy'igihangange kugira ngo ucinjire muri nkayo mahigo ubanza kuwumenekura umeneka uremera ukameneka ntugira ngo nintu zogenda kunoba ngaho kuko no kubwira ko no kugira ngo utogushike ngaha ni ibintu bigenda bisumbasumbana uriyandikisha hama muri ambasade bakavuga ati twagutoye hasha kuba hayandikishije abantu amajina 5 ugasanga batoye abantu 50 abo bantu 50 ntubuhejeje ucugenda gukora interview ugiye gukora interview kubaza ibibazo muri ambasade ya Amerika y'i mu Burundi cyangwa iri mu byo bihugu byanyu muri Afrika aho naho nyine ntuburaheza baragukuramwo bagukuyemo cyangwa bagushiramwo bagasigaza abandi naho baba bagusigajemo naho nyine usubira gukora ibindi bibazo byo kugira ngo uronke visa
ariko aho nyine ubandanye ugira inkomezi
ubandanye ugira inkomezi ude ukiwe ucuvamwo nuko rero twebwe tuzogerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo bishikire benshi bashoboka tubishire ku mbuga zacu ngurukana bumenyi tubishire ku maradiyo atandukanye mu Burundi binashobotse tuzusaba n'ikiganiro ku radio y'igihugu kubera iki hama tubivuge na mahigwe azotuma igihugu cyacu gitera imbere azotuba Afrika yose itera imbere sinzi umengara kandi kabazeri yabajije naba ntibuka neza
Yego niraza kwa vyishye cerekeye uko ni muzobishira mu ngiro ni mwasubira inyuma wabuze ko cyane cyane bwo kufisi radio uzo ugerageza kwikwiragiza hose reka tubandanye ku murongo twakire nabandi Adrien ndabwiye ko Adrien turi kumwe uratwumva Allo Adrien
Allo
Amahoro Adrien
Si Adrien ni Adrien ni
Adrien Adrien urantunga akabazo cyangwa icyumviye
Ego, je chambere na chaka nangure gushimira uwo mutumire ncabwenge y'umurundi gasapfe.
Urakoze.
Nukuri jewe nshimye kuvuga ndiko ndaba ibintu abandanya twereka ibyigwa rimwo ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane Facebook tuguma tubikurikirana nka mutera intege nti nukuri ndiko ndaba igikorwa rimwo ni gikorwa cyiza cyane hanyuma nti acaraba ukuntu rero yoroganiza aha mu Burundi harasigaye izindi ncabwenge nkawe araba ukuntu yotegura nkanga seminaire hama izo zindi ncabwenge nazo azigise kugira ubumenyi yahawe ari hiyo ntabyigumizeho kandi nta nkeka nibyo mbona ariko arakora ariko arabitwereka kirino hiyo nukuri ni ibintu byiza cyane rwose mbona ko ariko aduza idarapo ry'igihugu cyane rwose iyo muri Amerika
urakoze cyane Adela urakoze cyane
hanyuma nkacambira nti mbega mwavuze ko afite iradiyo iradiyo akorera ko cyangwa se sinzi ko ari
radiyo yarafite radiyo yiwe mu Burundi isamiranira igitega
okay rero nashaka kumubaza afite umugambi uwuhe ukuntu iyo radio yiwe ishobora kuzosamirana igihugu cyose nk'ubu mu Rumonge radio yiwe ntayo twumva urumva nako n'agahombo kabisa ku muntu tubona afite imigambi nk'iyo ashobora kuba yozamura abajene nk'uko yagiye abaserukiranye
murakoze cyane Adene reka tubanze twakire n'undi munywanyi w'ishuri rya Amerika hama urabishyira icyarimwe twakire Bigirimana Bigirimana uratwumva
abumva
tabaze cyangwa cyumviye
tomba se n'ukeza ugasate kandi kama yiba gatogwa mu rundi gwa rwa rw'incabwe
urakoze
nagomba se n'ukubaza akabazo kamwe none niyo mwashika mu Burundi ujogira ko wavuze yuko wese hari amadomini atandukanye wese yagiye arimwo no muzokora gute kugira abajene natwe twasigaye ino i Burundi mutwunguriye ko kumenya mwarose ikindi nacyo agomba sinubatera intege ugire kuraje ku buryo abajene bo muri Afurika ndetse no mu Burundi kwigana nk'abo muri Amerika tugatera imbere nk'abo haba mu byumviro haba no mu bikorwa kandi wumvise yuko ufite ni radiyo umuriza FM ivugira igitega wagomba uzo raba ukuntu yokumvikana mu Burundi zose ino matana ntituyumva wogerageza ugakora ibishoboka byose ukaraba ukuntu twoyumva ahandi naho muze mugerageze inyigisho gwaruka mu byo kigi Burundi nimuze mwigungane inyigisho mwarose kuko ngaha mu Burundi ufite izindi cyabwenge zasigaye kuko twese bose ntibari kugenda muri uwo mugambi
birumvikana
muze mugerageze muri programa ibyo mwize ubumenyi mwarose mubyigishe urundi gwaruka kugira nabo baraba ukuntu bokwisinunura bagatera imbere
murakoze cyane Bigira Imana
muragize neza ahasigaye ndabateye intege wandanye ibikorwa murimwo Imana ibahezagire
urakoze nawe ugahezagire
murakoze cyane Bigira Imana Gatape Adela na Bigira Imana bagukeje
hari ikibazo yahereye ko Adela yavuze ati turashima ukuntu uyo muhungu w'igitega aguma twereka ukuntu biriko biragenda muri Amerika sindi umujene wa mbere ashitse ngaha muri Amerika kandi sindi n'uwanyuma mugabe ikibazo gushika hano hari abandi bantu batagira ayo mahigo batarayaronka sindi kwandaba ko batazi yaronka mugabo batarayaronka bakeneye kubona muri Amerika mbega hameze gute uri mu biki je ku munsi ku masaha y'ubujumbura ndaraba ko ari saa moya saa mbiri abantu ijoro abantu bavuye ku kazi ngavuga uko umunsi wose wagenze abo twahuye nabo amasosiyete nagendeye amafoto ngayo amafoto no kubwira ko kuva nshitse ngaha muri Amerika maze gufata amafoto hafi 12,000
nivyo
so kuvuga ngo naje gufata amafoto mugabo
naje kwerekana
ibintu no kuvuga ngo integeza kubikora ndabikora ndabifatanya kandi bigakunda ndiga kandi kintu cyose mbonye ndafata ifoto kugira ngo ndayishire ku rubuga hama bibaha n'amahigwe hari umuntu jira telefone ugaruka mbi ati ati nuko bimeze ati ntegerezwa nanje kujya ngo 2018 duga nagahigo nagahigo utagize agahigo utegwa intege ni nko kuje nanje mvuga nti je no kuri bino bintu buvye muri Amerika iki ncanjyo hehe cyane foko nanye ndakiza ni wacu mu Burundi kino kintu cyawo budget cyanjyo hehe cyane ndakubwiza ko yego cyanjyo hehe cyane
ubuhinga bwa taxi uhamagara
ubwo bwa taxi uhamagara kuri telefone yawe ugafite ndati ngiye ngaha igace gusanga aho uri no kinga bukomeye mugabo twoshobora gukora natwe mugabe yo ntaza ngaha muri Amerika no fuye ndabimenye icyo ni kimwe hama kino cyo bagumye bagaruka bati none nta gaseminere mutegura muje mu Burundi kugira ngo kumbure musangire inyigisho n'abandi seminere yariyo nibaza ko tuzoyitegura kubuge twarabangira ngo nk'ugwaruka rw'imboneza zitandukanye zo mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi nimba twofata nka zibi cyangwa tatu zine mu ntara hama tugahurira hamwe hama abo bakaba aribo bagenda gusakaza ayo makuru yahatandukanye ikijyanye ni radio nacho iradio humuriza irafise akaranga mutima kayo ivuze igihugu cyose ko bagahindutse
nivyo
ko bagahindutse kuko ijya ni radio yitwa radio communautaire ni radio y'abanyagihugu iradio y'abanyagihugu rero igomba kuvuga muri region imwe ya hafi kuko nk'ubitsikwe tuvugira mu kirimiro ingorane z'abanyakirimiro sizo ngorane z'abimbo abimbo bafise ikibazo cy'iwabo twe mu kirimiro dufise ikibazo cy'iwabo abaya mu mugamba bafise ikibazo cy'iwabo nikuvuga ngo rero twebwe tugiye kuvuga imbo nitwo kumvi ntibo twumviriza cyane imbo
ariko bose barashaka kwitsinura kwiteza imbere
ariko icyumviro ntuyemo nuko noraba ko byoshoboka ko nogira iyindi radio hanyenye ni gitega mugikavuga igihugu cyose mugabo ijya hagivuga harakwi ahubwo haranarenze haranarenze ego umugabo n'ukuri tuzogerageza ibishoboka byose bishoboka ibyumviro ngaha je ndiko ndabyumva kiganiro ndaza kuba ndagifise ngaso ndacumvirize neza nibaza ko ibyumviro byose ntegeza kubifatirako
bigira imana yanabajije ico ugwaruka go mu Burundi go kwigira kugwaruka go muri America wabonye nka bimwe mu byo bo kwigira ko nk'ibi
ugwaruka go muri America ngaha nabakozi uko mu myaka yose ingana uko angana kose n'umukozi ntatinya kurara ijoro ariko arakora n'umuntu kandi yuguruka
ubuzi bwo mwijoro
ubuzi bwo mwijoro barabukora barabukora usanga ariko barakora mugabo ubuzi bwo ngaha muri America uzosanga umuntu yibereye ku mashini mugatondo kugeza ku mugoroba kumba ariko yinjiza amafaranga bafise ubundi utundi tuntu twinshi bakora mugabo
twinjiza
kubuhinga kubuhinga kuri technology kuri sinzi ukuntu bino bisigura mugabo gwaruka ngo ngaha ano kuri nabakozi none tutabanje icyo twokwigira rero ngaha nuko babanje gufita intego ya ni kinyarwanda bamaze gufita target sinzi ukuntu nokivuga mu kirundi baragize intumbero bafise bagomba gushika ku kintu cya mbere ugomba kuba ufise intumbero nakubwiye yuko America yagize intumbero yuko igomba kuba gihangange ku isi imaze kugira iyo ntumbero so guca wicara ngo ngomba gihangange hamuga cha wicara uko icyo cyiyumvira ufise hari abandi bantu bagifise hari ibindi bihugu bikeneye nabyo kuba bihangange
ariko nakuciriyemo mu Burundi no mu Rwanda nabo nyine bashaka kuvuga bati ntato turashaka gukora ariko nta kazi gahari icyo cyiyumviro no kuba baboshwe kwiyumvira yuko kurindira kazi arico kibazo canke ni kuki bobo bashobora kudatanguza imigambi ariko ugasanga hari ikintu kibatuma batagira uko gukora cyane nkuko wabonye ngaha ni gikiniye ntambanye nini
ikibazo none ako kazi dushaka twega barundi twega abanyarwanda twega abanyakenya na Tanzania akazi dushaka nakahe nakazi tugenda gusaba bagatanguje kuko bagatanguje ahubwo nakazi tugomba kurema twebwe inyene kuko umutahe munini samahera umutahe munini yana umutwe nubwenge ni wowe nyene urushobora gutanguza umugambi wawe hari umuntu umwe ejo twamwe tuganira y'u Burundi ari karambari ati none je naje nagomba gushika mu mahigwe kirambwa nti so gushika mu mahigwe gusa cyane uvu umugambo nje ngo mu mutwe ubwo nyene cyane abumubwira cyase gaya ndavuga nti cyane ubwo ndi bwanjye azi migambi na je nyene muri je narumvise nti ndavuza umugambi kabisa uzi kintu namubwiye nabane ugomba gushika mu mahigwe fata nk'akarorero tugomba umugambi ushikira abantu benshi icyarimwe apana umugambi wawe genda bageranya abantu bose batunze inka ngaho muri region ibisanzwe cyangwa ingahe igitega cyangwa ingaho imurade cyangwa ingahe imwaro cyangwa ingaho mu gihugu cy'u Rwanda indazira byumvikana henshi wageranya abantu batunze inka zikamwa n'izidakamwa kuko inka iza gukamwa ari uko yavyaye kandi kuvyara nuko hari iyindi nka zagiye guhura no kuvuga ngo n'udafisi yikamwa nawe nyene arimwo ubegeranye mugirishira hamwe hanyuma bakamya amata muyegeranye muyadandaze muyacanye muyashire ajya amahinguriro ahingura amata uvuga ngo muraproduce urabafashije abanyagihugu guproduce ya amata kuyajana ahantu hamwe kandi producer amata gusa fata inyama ba bantu babaga inka bazoza kurondera mu ryashira hamwe turungikira inka ngaho tubage
ko basanzwe bazi ko
hanyuma ntibizanga inyama gusa zitangana amase umwavu nimufate mugira ikintu nimba moguri parcel nini yamwe imbi kinogo kinini amase mu ya stockemo hageze ko abantu bagira uburimyi bahaze kugura kudufuko amase ubona umugambi washikiriye abantu benshi washikiriye abarimyi washikiriye abanwa amata washikiriye abafinsi inka washikiriye abantu benshi nuko ugomba kwibaza tugomba kubanza kwibaza ngo none notanguza amafaranga ntayo ofise none ngishira hamwe mvuze ryo tanguza amafaranga ngahe kwegeranya abantu ko bashira mu ishira muti muzamuradana amata ngaha tuyadandaza ni ibintu bitaya cyane no kuvuga ngo hakenewe ibyiyumviro nk'ibyo bikebike je na mafata umwanya nkiyumvira imigambi umugambi umuntu yokora adakoresheje amafaranga ngashya ndayivuga hari abantu benshi bamaze kuyitangura bamaze kwiteza imbere batandukanye bitandukanye nuko nico tugomba gukora ugwaruka ntitugomba kwicara kuno abanyamerika baticaye sinibaza ko nabonye nashaka kuba baratanguje imigambi n'ubwenge umutwe hama ibyo biri hampande yakaba ari byukoresha maze ugatangura umugambi wa gatera imbere
kuri internet kuri Facebook yacu David nduwa jambo yabajije ati nizihe mbogamizi mushobora guhura nazo abaza ati nibihe bibazo mwiteguriye gutorera inyisho kugwaruka ukundi igihugu cabibarutse nibibazo muwa marabona
ibibazo duhura navyo hano muri America canke mu gihugu
cyake ntiyagitomwe neza ariko ndakeka mu migambi yanyu musanzwe mukoreramo
imigambi yacu ibibazo bari byinshi cyane je nk'umugambi wanje nakubwiye ko ndaguhakerura uraza gushobora gufatanya n'umugambi kumbure rawo ushobora ku office iri kuratumviriza nk'umugambi wi radio ni kintu gikomeye cyane kuko ushima ari ikintu gikomeye none ugira ngo mu gihugu cy'u Burundi kiringa abantu miliyoni 10 karama radio ngahe nka 20 na 30 uca wumva ko ari umugambi ukomeye cyane mugabo ikibazo duhura naco abarundi n'abandi bantu batandukanye abanyafrika ntidutimba ugakora ukaja kukivuga akora
ugatangura
nuko bitamura udubi utabona iyo biriko biraja neza
ariko ugatangura
namwe niyumvira igituma abantu batize batera imbere ugasanga ari baradandaza ni bo bunguka ni bo batse amahitaje bikomeye ukibaza impamvu mugasanga bajya abantu bavyize bizi bijanye n'ubutunzi ntibagira amafaranga apere ntibagira n'imodoka bagiramo bibaza ngo ni kubera iki bajya abantu batize binjiza amafaranga mu mugambi batagize nk'ibiharuro mu mugambi no gushyiramo ibiharuro birebire amakarikire aguta umuteba gutangura wa wundi atize atirashyira nk'amafaranga cyangwa gutanga gutera imbere ugasanga barubatse amahitaje barabafise imigambi ikomakomeye cyane abantu usasanga badasa amashuri menshi usanga ari abatunzi hajya muri Afurika rero imbogamizi duhura nizo ikibazo urumva mu mugambi iyo umugambi ufise ntutimba ngo utangure ibyo bikufise ubishiremo nimba bihomberamo nimba bigize ikijewe ku radio nshaka kuba naratanguje amafaranga mugabo ngo mashira ngamafaranga naragerageza gukora utuntu hampande
twinjiza
mugabo ngashira ngamafaranga agenda umwaka wose urahera atakintu nakimwe ndiko ndabona
ariko
nizera uno munsi rero vyarahindutse ntibimeze nka kumwe kwa cyagi mugabo niyo nca mpagarika mu mezi 2 mu mezi 5 ngo biranse naca nshika hehe naca mpagarika
ndo tuzaza ariko zihagarika
ya nuko rero njya nshino mwishyura no gutimba tukabikora tugashira nk'amafaranga twizigira ko bikunda kandi bizokunda
twandanye ku murongo ndabwiye ko dufite undi munywanyi w'ishwi rya America Juvenal mwiriwe neza kibazo cyane cyumvira
nasha hasanze kuhara mwisho na mwiki jee ni mtumia za sabi
nda
kura mwiki jee yuvina
mahoro tena gira mbanzago kia za mpuka ni na sabi mwini amba mishinza kuno adaingesha nya teni hange waika shijeno gira nivu inga change nivisho zima na muhani
nakoze
anima mwiki nicho za sabi gira mkuta chiki wikati yo wali geze kuba uri n'umugenzi cyangwa nshi igitega efete mudemire neste mire gisimike
kera
twarumva sinzi wawe sinzi wa kuntu uri malin kuntu ukuntu ufitenge ibitangaje ariko rero akuru nashaka kubaza uwo mugambi wa Obama igihe watangwe mu minota gatoya kubera sinari hasi ndayifatiye hasi
umaze imyaka ine utanguye turi mu mwaka ugira kane
hanyuma twagira tubasabe nk'abajene nyine twasigaye ino kararo mu mayigwe
egome
hari la kwaka se hariho amasomo y'imarimo yari yakoresheje n'umunyamerika sana dekompisi kwa mativa zako umuzungu kumuona na mafranga kumbe amafranga mwanga lukora ya tuliyo kutikia hiki wone umunuwa umuzungu ya turanga na bisha mshan sami kisa ukunu dukoresha ya ushobo yudufite ni bisha nga mkani kani ya lagira yudu kisi guri lako umuungu kwa nubosu wakuka kumibizo kwa umuungu avoka tuni asana kine ya ambaye kwa nabazungu nubu kagira igabe tigurira ko umwanya twese imana yaduhaye ni kasere si mwaza ko ari abantu bakoresha kintu cyose
nta na hamwe
ayongera
Ndaza ko even ari ka telefone akamugoye ariko muri make ndumva ari karavuga yuko nk'ivyo abandi bavuze kugaruka n'ubwo bumenyi icyo cyumviro kandi no kuri Facebook ndabona ari navyo Nzeyimana Edmond avuga avuga ati nitwa Nzeyimana Edmond Giharo Murutana
Giharo
Murutana ikiganiro muri isanga kiradufasha cyane ariko mutubarize abatumire ko uwo mugambi woshobora gufasha abantu bo mu cyaro ruguru hagati mu gihugu nkino iwacu na cyane cyane ko mugambi nkiyo ihera mu bisagara
je simba mu gisagara je mba mba hariya mu misozi bari igitega mvuka hariya mungwa si mu gisagara na matara ari nta namazi ariyo mvuka mu mitumba urumva ko umugambi urabashikira igikuru nuko hariya nivyo kuba utari mu gisagara hari amahigwe menshi umenga birakugarira no kuvuga no kuva hariya ukaja mu gisagara kuko internet ntozo yikura hariya
amatara
kuko ku telefone navuze ngo turafise ama telefone nivyo afise ubuhinga bugezweho mugabe ivyo bisaba ko wuzuza ntozo vyuzuza ku telefone ngo bikunde mugama sibera arahari no udafise inkaramenya aho ziragigwa ntugomba kuba ufise imashini ngo kugira ngo uze kuzuza ivyo bintu hamikini nacho no kuza baragenda begera ikintu bita American corner aho kiri hose
Nibiro
ngo sinduko
American corner muri make usanga ari biro vya leta zunze ubumwe za Amerika vy'intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika muri ico gihugu ariko sanga bafise ibiro bitandukanye
hagati mu gihugu hanjya niho uzobonera imigambi so umugambi wonyene ni imigambi myinshi cyane kugwa kwa Afrika leta zunze ubumwe za Amerika zitegura iyo uzuraje hajya urabimenya cyangwa ukazuraje ku rubuga rw'intumwa za Amerika mu gihugu urimo naho nyene ukazurira abamahirwe menshi abahari mugabe kindi kintu ngoma ngaruke ku bagenza abarundi ni ibihugu tuvuga igifaransa nicyo nikibazo gikomeye cyane nibyo uno munsi turiko turaza tuvuga icyongereza tugira iki ibi bintu byose nta gifaransa muzohura naco kugira ngo uhure n'umunyamerika uvuga igifaransa ngaha ni kibazo gikomeye cyane jewe n'amasengero nagiye gusenga sanga isengero bivuga icyespanyole gusa ndagerageza kuzana kwegeraho kubera umenga kishanze n'agafaransa nkumva ijambo rimwe rimwe mugabe urumva no biga icyongereza
Gitega dufatiye aho nyene gitega turumva yuko hariho amasantre hariho ibigo byigisha icyongereza ni nkangahe kwiga icyongereza umuntu aherenga
si nibyo gusa twebwe no kwiradi wacu abantu bari gitega hari ibiganiro byinshi byitwa Let's Learn English bigisha icyongereza hari umunyesha makuru ari hajya ahijamba abantu mbwira ukeneye kume akakwigisha grammaire byose ni cyano cisa ha kimuri saha yose hama nawe ukamubaza ati mbwira none ngomba kuvuga rino ryungane mu gifara mu cyongereza no rivuga gute nuko bagenda biga icyongereza bukebuke icyongereza bya ntigoye nk'igifaransa fasagira goye cyane icyongereza kigo handi hari n'amasantre menshi hajya igitega atandukanye kuri ha amafaranga nibaza ko byo babiri hagati y'ibihumbi 15 na 20 ku kwezi n'amafaranga make kuko utizi icyongereza niwa sohoka mu Burundi naho uzuje ngaho mu Rwanda uzohura nacho ugiye muri Tanzania uzohura nacho mu Buganda badandaza barangura bazohura nacho ugeze hano muri Amerika wumva nibindi bintu icyongereza kandi gikaze
baramira amaja
jewe sinokubesha nageze mu ishuri indwi ya mbere sinumva n'ikintu nakina ndakubwije ukuri none akubariye ngo akubwiye ngo 24 Hala ngo
20
ngo 640 ya wafuze ngo wiki 640 ari aksa bigusaba ko ubanza kwicara
kandukanye n'iyabongereza kuko abanyamerika turamiragora
ya mugabo rero amahirwe arahari gitega ngoma ndabenyeshe ko hari radio imwe twunze ubucuti iri mu Texas yitwa KUT radio station ni radio ikomeye cyane twaraye twunze ubumwe nashatse yuko hari ibiganiro nzobaha nk'iminota nk'isaha hakundwe bakora ibiganiro by'icyongereza ibiganiro by'icyongereza bivuye kuri iyo radio yego no so kwigisha ni ibiganiro bimwe byo kwiyo radio
bivuga icyangwa
ni icyongereza bizovugira ku radio y'iwacu ndoje ndabisaba mu Burundi kuko hari izindi ntambo ko ndagucako kugira ngo abarundi bumvirize akisa yo muri America nyine imeze ndazi mu mitsi
ya ndani ya water muga ya water
ora
water
ya bizobafasha kugira ngo babe accustomed babe
bamenyere
kumva ugo rurimi gw'icyongereza cyane nico kintu giye mbona giye gufasha muri byo ego
kizo gifashije cyane gose nko kubivuze kenshi indimi ururimi gw'icyongereza ntigoye nk'igifaransa ariko bamenyere kuza baracumva kuri radio yawe byo bafasha
cyane
kandi bavuze ati kwiga icyongereza ni ikintu gihambaye bagikeneye aho bazoja hose
baragikeneye naho tuzoba ngahe muri America hose baragikeneye
tubandanye ku murongo wa telefone twakire nabandi ndabwiye ko Fidele aturindiriye Fidele uratwumva
yego ndabumva
mahoro neza
mahoro bo ndamukije umushumire
ndakuramukije Fidele amakuru
meza amajera girenda babaze uwo mugambi akamaro kanini wo bufitiye abantu twasigaye rero nk'abagene natwe kira ndakumve neza hama mwongere mumbwire ukuntu mwato ubwira mugende iyo natwe cyo genda gute natwe ubwira dushike
uri mu kibitoke gaye vino
kandi bubanze
ah okay
nge ni
Fidel
ndi bubanze Ndawutwaze kwanye n'ubu.
Urakoze cyane. Akamaro kabasigaye mu Burundi. Mwebwe mwagiye mutwaye bumenyi ariko arashaka kumenya neza na neza akamaro bazobona muri programme.
Akamaro bazobona muri no programme icambere nuko abarundi bo ugwaruka gw'abarundi bwose ntigo kwira hano muri America muno mugambi. Ibikunda. Mugabo abagize amahigwe nuko twe tuzishatoje kujyama tukajyame ku mugambi mu mutwe. Ibyo twize tukavyigisha abandi. Mu buryo bwose butandukanye nimba duca ku radio navuze ko tuzosaba ku radio y'igihugu cyangwa ku televiziyo yatandukanye kugira ngo bishikire benshi bashoboka icyo ni kimwe hama ikindi gikomeye nuko mu migambi twerekanye ngaha muri America bemeje nabo nyene yuko ari migambi ishika ku banyagihugu benshi iyo migambi rizosha tuyikomeza cyane gusumba kubyo ishikira benshi bashoboka basumba bo yahora ishikira urumva byagiye gufasha kandi muri babandi basigaye nuko nico tugiye gukora no kubigisha kugira ngo nabo bashobore gutera intambwe bakora ibikorwa byabo bamenye ingene babikora bamenye ingene borondera amafaranga bamenye ingene bogira ikiniki hanyuma kandi duje dufatana ya migambi y'iwacu nayo twerekana bakemeza yuko yashikira abanyagihugu benshi bazodufasha kugira ngo ishikire abandi benshi bashoboka nico rero kizofasha mu Burundi mu gwaruka gwa Burundi
nivyo cyane nico kintu kisa n'igitandukanye nandi ma programme y'indi migambi y'ugwaruka ruza muri America uyu mugambi uraraba neza na neza umugambi uzoshika kuri benshi ikintu gihambaye cyane kuko kirafasha iterambere ry'igihugu
neza cyane
tubandanye ku murongo twakiri na ngoboka uratwumva alo ngoboka
alo
mwiriwe ngoboka
Ah, mwiriwe.
Muratwumva neza kibazo cyangwa icyumviro ma seconde make?
Yes, ndabumva neza ko uraje ku Rodin mu gihugu cy'u Rwanda amerere mu ntara y'Iburasirazuba. Mu karere ka Ngoma. None njyewe ikibazo nabazaga uwo mu sore. Nagira mubaze ne muri Amerika ibyo yagiyeyo yagiye tangari kumwe n'abanyarwanda bari
harimo n'abanyarwanda twari twagerageje kubarondera kugira nawe nyine babaganirize batuganirize ariko ntitwaronsa amahirwe yo kubaronka muri studio hano i Washington DC bari mu bikorwa by'i programme ya yari nyene
yote programme ni y'urubyiruko cyangwa nawe ni byo byo mu mashuri bize
ni urugwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 35
kuteze
se amahirwe atatugeraho aha icyo rero kica kiba kibazo mucamuza muraro no kuronderano wicaye muhira nta nibaza ko bitazokora kugira ngo amahirwe agushikire mu mwanya wacu iri mu Rwanda
Kwebe mwenara turi mwenago ujia vitujera huko cho kwa sivu kujia wabikisha wabikisha mwenko uja mashuri chango
alika wanyagwanda baringa mirongi wili bashika hafi mirongi wili waringa ha mwagwanda baringa ha mwena amerika mwa mugambi nyene
aliko nawe mwenara yura silazuhu hudimo
aha usanga nuna wa mwena silazuhu usanga wa sutawa hazu usanga haru hudimo usanga haru hudimo usanga utawa hazu kukusanga la hanuhanini ya chani
ni anini chane
mhm
aliko chigara garache nuko baturuka mumuji wa chigari
urabazi naone kwa baturuka mumuji wa chigari bose
akenshi usanga nivyo barabara abantu bo mu gisagara ariko ngoboka nkuko gasape yamye bivuga ni ya migambi usanga umuntu ategerezwa kuja kwirondera haba kukumviriza radio haba kuja kuri internet umuntu agashakisha ariko kumbure nico kigo cha American Corner muri mu Rwanda gishobora kuba gihari ni biro vya leta zunze umwe za America mu ntara zitandukanye usanga ari nk'ikigo c'ubumenyi kigo c'ukurondera ubumenyi kwisununura usanga ariho batanga inyigisho canke bashikiriza iyi migambi hari kibazo ufise cha gasape kugira ngo wagerageze kugusigurira ivyo uyu mugambi mu camake
ikibazo cyo ufite ikibazo namubaza mugo bavuye nago baza ngo bafashe urundi ruzuruko rw'abatize mu bihugu byabo narwo rubabashe gutera iyo namwe
yagerageje gusigura ngo boka ariko tubandanye ku murongo twakire n'abandi ni wagerageza kongera kumviriza iki kiganiro yatanze uburyo bwinshi bagiye kugerageza gushikiriza ubumenyi baronse muri Amerika ku banyagihugu nibatahuka ntirizera yuko na bagenzi biwe bo mu Rwanda nabo nyene ari uwo mugambi bafise kutahuka bagashikiriza ubumenyi baronse mu gihugu ku rundi rwaruka tubandanye ku murongo twakire Abdul Karim Abdul tuko turaja ku musozo w'ikiganiro kibazo cyangwa icyumviro umwanya muto
icyumviro nari mfite nagomba mbaze jembanga mu Burundi kuzerekeranye n'uwo mugambi ni giki boba bariko barazanira urugwaruka rwege kuko uri kuraraba urwaruka iriko ruriza ni benshi bariko bamara amashuri ariko atabuzi baronka urabye nko ngayo iwacu ni benshi cyane ariko bakaguma bahemereza ati abantu n'ibige atabuzi uburezi narenze nabona yuko umuntu ariko ariga atakazi ariko araronka cyangwa atayandi mikoro aho nariko rikora ko yuko bazohava bajya mu bintu bibi bavuga ati reka n'ubundi gituma kigenda mwiri iye kuko twarize nta kazi turonka
nuhe
mugambi boba bafitiye urugwaruka ubu uye n'ururiko ruraza kuko avayo ko utegura urwaruka rwagize bateriwe urwaruka ruriho ubu n'uriri ko rwaza rukazovuka ubwo twitwite tugira akazoza twarose nuko uye umugambi dufite none
urakoze cyane Abdul Karim cha kibazo nyine cyo kurondera akazi gasape
ikibazo ngoboka
cyaje ku musozo w'ikiganiro
ngoboka yabajije yavuze ngo ngomba kuvuga ku kintu ngoboka yabajije kirakomeye cyane natwe turafise icyo tugomba gukora ko twavuye no muri Amerika tukaje ntituje kwicarika ubumenyi twarose ngaha muri Amerika ko ngoboka avuze ngo abanyarwanda bamaze kujya mu iyo migambi nta kintu bamaze gufasha mugabo sino vyemeza kuko ngoboka ashobora kuba ibyo bafashije atavyo arabona kuko ntibigomba guca biboneka cyane gose mu gihugu cyose gihugu kiba ari kinini ya cyane mugabo nako tuba dukwiye nimba dutashe mu Rwanda nimba dutashe mu Burundi guca tugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ugwaruka gose rwasigaye hariya tugwigishe ibyo twize nabo babironkeko hamiki Abdul Karim nacavuze kirakomeye cyane avuze ati ugwaruka gwishirira ko ruriga ko mu Burundi ugasanga abantu biga ni benshi cyane nuko abanyeshuri bataje saa 7 urabona ko ari abanyeshuri benshi cyane ngo mugabo ngo baheza bataronka kazi ntibagomba kukaronka oya ntibagomba kukaronka ahubwo bagomba kukarema kuko leta yarateye intambwe ya mbere iratwigisha iratorondera ayo mashuri irakwigisha hamwe gakivuga ati okay jewe ndakwigishije wowe hasigaye kuja kugira iki kuja gukora igisigaye no gukunda igihugu no gukunda igihugu cyawe Rwanda Burundi hanyuma ukamenya yuko utagiye gukora akazi nguzo y'izishure uja kugasaba ahubwo uza izishure uja kukarema ukaronka gukora ukaronka nako uhabandi bantu bataragerageza kukarema mwiganye cyane bahandi hano
cyo ni kintu gushika n'ubu tubandanya tugerageza gufasha iyo tugize ibiganiro ugaruka kumva yuko bategeza kwiyumvira kurema ubuzi kuko leta nishaka gushikiriza ubuzi ugaruka gose ruvuye mashuri
ntibishobora gukunda
gasape turagushimiye cyane gose ko nabashije gushika mu nyubako za radijwi rya America mu studio yacu ukaganiriza ugaruka
nshimiye cyane radijwi rya America ndashimiye cyane nawe wampaye ikiganiro nshimiye n'abarundi n'abanyarwanda n'abanyamahanga bashobora kuba twumviriza nshimiye n'umuhinga w'ivyuma hariya
Inosa Kimenyi
ego
na Tatenda Gondo
yari ku buhinga bwa Facebook Live ikatumushimire cyane
murakoze cyane gose rero mwese mwaduteze amatwi cyari ikiganiro muri isanga mwari kumwe na Oriane Tangishaka mubandanye mwumviriza radijwi rya America murakoze